iri n'ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Turaramukije shuti mwese muduteze amatwi muri iki gitondo ku munsi wa gatanu itariki 9 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2017. Muri kumwe na Fidel Niyongabo.
Jewe ba no Rwanda rwanyereje baradufashe batuzana hano. Banako baradufunze bagenda batwimaranya mu magereza barangije badupfukiye imodoka batugeze ara kuri duwane.
Uwo ni umwe mu Barundi birukanywe mu Rwanda. Inkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya kari imbere. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Rosine Munezero. Uramutse Rosine, umwanya ni wawe, dushikirize amakuru waduteguriye.
Mwaramutse Fidele, mwaramutse namwe mwese muzindukanye na radio Ijwi rya Amerika muherere hose amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tuyahere hano muri Leta Zunze Amerika ho James Comey aheruka gukomborwa amabanga yo kuyobora ikigo FBI kijejwe gukora amatohoza ku vyaha. Yatangarije imbere y'inama nkenguzamateka kuri uyu wa kane ko yibaza ko President Donald Trump yagerageje guhagarika amatohoza yari karakora ku ikomborwa ry'umuhanuzi mu by'umutekano. Comey yavuze kandi ko abo bategetsi bakorera mu biro kwa president babeshe kubijanye n'imvo zatumye ahagarikwa mu mabanga yiwe. Comey yabwiye abakenguza amateka ko atankeka ko yakombowe bivuye ku matohoza yari karakora ku ruhara rw'Uburusiya amatora ya Amerika yabaye mwaka uheze. Avuga kandi ko yanditse kubijanye n'imibonano yagiranye na President Trump yamara ko atigeze yishikiriza umushikiranganji w'ubutungane Jeff Sessions asanzwe ari nawe akuriye ikigo FBI bivuye ko hatari karemera gukorwa ko amatohoza kubijanye n'Uburusiya. Comey avuga kandi ko inzandiko yanditse yazihaye mwigisha wa kaminuza i New York ari nawe havuye aziha ikinyamakuru New York Times. Kubijanye n'uko President Trump yoba yarabangamiye ubutungane mu bikorwa byabwo, Comey yavuze ko icyo kibazo cyo kwishurwa n'uheruka kugenwa ngo abe ari we akora amatohoza ku Burusiya. Ngwamenya ko icyaha cyo kubangamira ubutungane gihanwa n'amategeko, akaba nacyo cyatumye Richard Nixon yigeze kuyobora Amerika atanga imihoho mu 1974. President Trump ntacyo yigeze atangaza mu gihe James Comey ari karishura ku bibazo by'inama nkenguzamateka. Yamara umushingwamanza wiwe Mark Kasowitz akaba yavuze ko President Trump atigeze abuza umuntu n'umwe gukora amatohoza. Inyuma yaho James Comey akaba yaciye aja kubonana n'abakenguzamateka mu mwiherero mu ntumbero yo kwishura ku bibazo yagiye aravuga ko adashobora kwishura ku mugaragaro. Abantu bashika kuri 50 harimwo abasirikare bakomeye batatu bishwe kuri uyu wa kane mu gihe abarwanyi b'umugwi Al-Shabab bateri kambi rya gisirikare mu ntara isa n'iyigenga ya Puntland muri Somalia. Ivyo byatangajwe n'abategetsi b'igisirikare hamwe n'abaraho igihe ivyo bitero vyaba. Bavuga ko mu bapfuye harimwo abasirikare 45 bo muri iyo ntara ya Puntland hamwe n'abarwanyi batanu b'umugwi Al-Shabab. Umushikiranganji ajeje w'umutekano mu ntara ya Puntland Abdi Hirsi Ali yabeshuje ayo makuru y'abasirikare bishwe. Yabwiye amenyeshamakuru ko abenshi mu bapfuye ari abanyagihugu. Igitero cyo kuri uyu wa kane ku ikambi y'igisirikare mu ntara ya Puntland cyabaye mu gutana mu mitwe hakoresheje inkoho zikomakomeye kwamaze ikiringo kirenga amasaha 2. Ivyo byatangajwe n'abanyagihugu baba mu ntara mu mihana yahitwa Af Urur mu ntara ya Bari. Amakuru yatangajwe n'abagwanyi ba Al-Shabab avuga ko bafashe iryo kambi rya gisirikare mu ntara ya Puntland bica abasirikare barenga 41. Bavuga kandi ko basambuye igice cy'iryo kambi bongera baraturira n'imodoka za gisirikare zitari nke. Korea ya ruguru yakoze ibitero bishasha bya misile kuri uyu wa kane. Ibyo bitero byatangajwe ko byari byinshi byabaye King Jong-un aramutswa Korea ya ruguru ariko ararorera, bikaba byatewe mu buseruko bw'ibahari rya Korea aho byagiye bigana ibikoresho bari babiteze. Iribaye irigira kane Korea ya ruguru ikora ibyo bitero mu kiringo kitarenze ukwezi. Ni mu gihe kandi mu ndwi iheze inama y'umutekano ya ONU yari yasohoreye ibihano Korea ya ruguru irongowe na Kim. Ibitero bitatu Korea ya ruguru iheruka gukora bikaba byari bifise intumbero yo gushikira Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Arthur Norbert Ethan North, umuvugizi wa Departement ya Amerika, yatangaje kuri uyu wa kane ko bigoye kubandanya ibiganiro na Korea ya Ruguru bivuye ko kuri ivyo kubijanye n'ivyo bigwanisho bivuye kuri ivyo bitero bishasha yakoze kuri uyu wa kane. Prezida Donald Trump wa Amerika asaba igihugu cy'Ubushinwa gukoresha imigenderanire gifitaniye na Korea ya Ruguru kugira ihagarika ivyo bitero vya misile. Ingingo igihugu cha Turkiya cyafashe yo kurungika inteko zacu zishika ku bihumbi bitatu mu gihugu cha Qatar izotuma ngo imigenderanire hagati y'ivyo bihugu ikomera yamara ikazobangamira uruhara Turkiya yogize mu gusubiza hamwe Qatar n'ibihugu by'Abarabu bimaze iminsi bifashe ingingo yo guhagarika imigenderanire n'ico gihugu. Ivyo bihugu uko ari bibiri bitera vyinubwa n'ibindi bihugu bivuye ko Turkiya iheruka guha ububasha burenze Perezida Recep Tayyip Erdogan. Ni mu gihe Qatar nayo iregwa ko ifasha imigwi y'iterabwoba mu kuyiha amafaranga hamwe no gukorana n'igihugu cya Irani gisanzwe kidacana uwaka na Arabia Saudite. Igihugu cya Qatar kirahakana ivyo birego. Perezida Erdogan amenyesha ko yagerageje gusubiza hamwe ibihugu by'Abarabu inyuma yaho bifata ingingo yo kuvavanura na Qatar. Kuri uyu wa gatatu Perezida Erdogan akaba yaciye atuma ku inama idasanzwe y'abashingamateka mu ntumbero yo gutanga uruhusha rwo kurungika inteko ibihumbi bitatu mu gihugu cya Qatar. Perezida Erdogan akavuga ko ivyo bihugu uko ari bibiri no kuvuga Turkiya na Qatar ngo bisangiye ingorane z'umutekano.
Urakoze Rosine ku makuru uhejeje kudushikiriza. Radio Ijwi d'Amerika i Washington DC umwanya wa makuru yo mu karere. Tuyahere mu Rwanda aho umushikiranganji ajejwe ikigega n'imigambi ya leta Claver Gatete yashikirije inama nshingamateka amashami yombi ibiri mu nteguro y'itegeko ritegekanya amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'2017 n'umwaka w'2018. Umushikiranganji Gatete yavuze ko amafaranga leta ikoresha yiyongeye ko imiliyaridi 140 z'amafaranga y'u Rwanda ugereranije n'ayo umwaka ushize. Inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika ari Kigali mu Rwanda Asumta Kaboyi.
Abadepite 63 niwe bimeze ishingiro ry'umushinga w'itegeko, ntabaryanze ntawifashe fabusa n'imwe ishingiro ry'umushinga w'itegeko rikaba ryemejwe.
Uyu ni Perezidante w'Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda Mukabarisa Donatira asobanuye itorwa ry'umushinga w'itegeko ry'ingengo y'imari. Muri iyi ngengo y'imari amafaranga angana na miliyari 375.4, ni ukuvuga angana na 66% azakomoka imbere mu gihugu. Azava ku misoro aragira kuri miliyari 243, naho azava mu nguzanyo akazaba angana na miliyari 362.8, ni ukuvuga agera kuri 14.3%. Inkunga z'amahanga zikazasigara nangana na miliyari 356.7%, ringana na 17%. Muri iyi ngengo y'imari amafaranga na 54% azakoreshwa mu buzima bw'igihugu, bisobanuye guhemba abakozi, kugura ibikoresho by'akazi. Ibi bikazihara miliyari 1.25%. Ugereranije n'uko aya mafaranga yanganaga umwaka ushize hiyongereyeho agera kuri miliyari 131 z'amafaranga y'u Rwanda. Minisitiri Gatete yasobanuye ko uko kwiyongera kwatewe na gahunda yo gutegura amatora ya Perezida wa Repubulika no guteganya imishahara kubera ibigo bishya byashyizweho. Minisitiri w'imari yavuze ko amafaranga ateganijwe gukoreshwa mu mishinga ari miliyari 931, ni ukuvuga agera kuri 44.4%. Ubuhinzi buziharira amafaranga na miliyari 110.5%, harimo azafasha mu bushakashatsi mu gutubura imbuto no gutanga inyongera musaruro. Urwego rwo gutwara abantu n'ibintu rwagenewe akayabo ka miliyari 248.5, akazakoreshwa mu bikorwa byo kubaka ikibuga cy'indege cya Bugesera, kwagura ikibuga cy'indege cya Kanombe ndetse n'icya Kamembe. Minisitiri Gatete yagarutse ku ngamba zafashwe zizatuma ayo mafaranga aboneka.
Kuvugurura itegeko rijyanye na property tax rizongera umusaruro mu nzego z'ibanze, gushyira imbaraga mu igaruzwa ry'imisoro itarishyurwa. Hari n'ingamba duhuriyeho n'ibihugu by'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, East African Community, zizanadufasha guteza imbere ibikorwa ibikorerwa iwacu, arizo zikurikira: imashini zikora imihanda zizajya zisoreshwa ku gipimo cya 0% aho kuba 10%, imodoka z'ubwikorezi zitwara hagati ya toni 5 na toni 20 zizajya zisoreshwa kuri 10% aho kuba 20 ku ijana.
Hari abadepite basanga hari inzego zagenewe amafaranga make kandi arizo zigera ku baturage nk'urwego rw'ubuhinzi ndetse n'inzego zahawe akayabo kandi hari uburyo hari kubaho gusaranganya. Uyu ni depite Nyirarukundo Nyasiene na depite Nkusi Juvenal.
Ariko wajya mu ngengo y'imari nyirizina ugasanga hariho nka miliyari imwe nta nubwo ingana wenda n'izubaka ibigo by'ingororamuco. Ukibaza wareba uko hari n'ikindi kitagaragaramo nk'ikijyanye no guhangana n'indwara z'ibihingwa. Mu by'ukuri usanga ibihingwa hafi ya byose birwaye.
Numvise ikibuga cy'indege cya Bugesera kirimo gikorwa, tujye no kwiyumvisiza muri iki kibuga cy'indege cya Kigali. Hagati harimo ibirometero avurduwazo ntibirenze ibirometero 30. Niba cyihutirwa cyihuta kibugesera ubwo muri uko kwegerana ntitwareba ku buryo twakongera standing y'ikibuga kizuba ku Bugesera yenda kandi tukayajyana mu kindi kibuga ari cya Rubavu cyangwa cya Kamembe kugira ngo tugiye ku rwego mpuzamahanga nabyo, kuko nibuga bibiri bizabyegeranye.
Nabisobanura byinshi Minisitiri w'Imari yatanze kuri iki kibazo, usibye gusobanura ko byose biterwa n'ubushobozi igihugu kiba gifite kandi buri rwego ruba rukeneye kuzamurwa.
Gusaranganya ngira ngo amafaranga mu bikorwa byose by'igihugu ntabwo ari ikintu cyoroshye. Uravuga uti ndakura he nshyire hehe, hanyuma kandi byose birakenewe, ikibazo n'amikoro make.
Nyuma yo kwemeza ishingiro ry'umushinga w'itegeko ry'ingengo y'imari 2017-2018, uyu mushinga uzakomeza kunonosorwa na komisiyo ishinzwe iby'ingengo y'imari mu nteko ishinga amategeko. Biteganijwe ko igikorwa cyo gutangaza umushinga w'ingengo y'imari kibera rimwe mu bihugu bigize umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, ari byo Rwanda, Uganda, Tanzania, Kenya, Uburundi na Sudani y'Epfo. Asumta Kaboye, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Chuti z'Ijwi rya Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835. Mwandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Abarundi 91 birukanywe mu Rwanda ejo ku munsi wa kane bacishijwe ku mupaka wa Gasenyi Nemba, bakirwa n'abajejwe intwaro n'igipolisi. Abatari bake baturuka mu makomine y'intara ya Kirundo batashe mu miryango yabo, hakaba n'abandi begeranirijwe mu kigo cyakira birukanywe. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika mu Kirundo, Jean Bosco Ndarurinzi.
Abarundi 91 nibo bakiriwe ku mupaka w'u Burundi n'u Rwanda uri ahitwa mu Gasenyi mu ntara ya Kirundo. Bakiriwe n'urongoye igipolisi mu ntara hamwe n'umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya Kirundo. Baturuka cyane cyane mu makomine ya Bwabira, Busoni na Gitobe. Nkuko twabibwiwe n'umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya Kirundo, Daniel Macumi, harimo n'abaturuka mu zindi ntara nka Muyinga na Bujumbura. Abatari bake batashe, abo nabo bakaba bagizwe ahanini n'abana, abakenyezi n'abageze mu zabukuru. Ariko hari abegeranirijwe aho basanzwe bakirira abirukanywe. Bamwe mu bo twashoboye kubona batubwiye uko bataha.
Nje bankwe mu buriri ndyamye, baravuga ati vyuka, ndavyuka, baranyaranye mu transit, bashiramo bunye no kwiga wicaye. Sanga n'inyamaguru ugasanga wakwiye ubumuga bumwe bukomeje, ntagujya, ntagunywa amazi, ni ukuri kutaryamye. Kirwa nayo
jewe ba no Rwanda rwanyereje baradufashe batuzana hano, banako baradufunze bagenda batwimurenya mu magereza barangije badupakiye imodoka batugeza ari kuri duwane.
Bavuga ko atagutahana ivyiwe.
Oya, ivyanjye n'ubundi byo nazanye ni impuzu zonyene abashije kubona. Abenshi n'ibintu baba barahinze ntabyo babona.
Ibyacu imyenda, impuzu, amafaranga n'ibyo radusi byose twabisize, nta kintu ibintu cyacu byose byasigaye.
Nkuko bayimenyesha, abasanzwe bafise impapuro z'ubuhungiro bajanwa mu ikambi z'impunzi.
Mu ikambi hajyayo abafite ibyangombwa byo mu ikambi.
Iyo bagufashe ufite icyangombwa cyo mu nkambi, baragutegera imodoka ikagusubiza mu nkambi. Iyo utagifise naho barakuzana nyine kuri duwane bakaguhereza abayobozi bo mu Burundi.
Mugi polisi mu ntara ya Kirundo bavuga ko hari abahitishwamwo kuja mu makambi bakirukanwa ruko bahisemo gutaha mu gihugu cyabo. Abavuganye n'ijwi rya Amerika bavuga ko basabwa ivyangombwa imbere yuko birukanwa. Ariko hari nabavuze iyindi
mfye banyoye mu Rwanda n'ubundi nabonye bamfata abanjyana aho bita muri transit shiduka ndeba banzanye hano kuruhuha baravuga ngo dutahe ngo baze bikorera amatora yabo neza.
Kubegeranirijwe mu nzu y'ikigo cyo kunywanisha abanyagihugu mu gipolisi mu ntara ya Kirundo bavuga ko babanza gutohoza umwirondoro wabo neza mu kurindira ko bikunda ko bashikanwa mu ntara baturukamwo. Mu nama iherutse kubera muri komine Busoni mu kwezi guheze igirishijwe n'icegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nshingamateka Joki Chantal Nkurunziza buramatari w'intara ya Kirundo yavuze ko ikibazo cy'abirukanwa gihanze intara
afite kandi ikibazo cy'abirukanwa baba mu Rwanda bajya bitango na barufure.
Tubibutse ko umurindi w'abarundi birukanwa mu Rwanda wasubiye kuba munini kuva mu ntango z'uno mwaka mu Kirundo uburaruko bw'u Burundi. Jean Bosco ndarurinze, Ijwi rya Amerika,
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Umucamanza muri sentare nkuru mu Rwanda ejo kwa kane yatangaje ko agiye gutangura kumviriza ivyabona vy'impande zompi mu rubanza abashikiriza amanza bakurikiranamwo Dr Jean Damascene Kabirima ivyaha vya genocide n'ivyaha bityoza agateka ka muntu. Jean Damascene yatawe mu mvuto mu mwaka wa 2011 igihe yaravuye muri Kenya agiye Kigali mu nama y'igihugu y'umushikirano. Mumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Kigali Eric Bagiriwusa abafitiye idonido kuri iyi nkuru.
Dr Jean Damascene Kabirima ukurikiranyweho ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu akekwaho ko yabikoreye Nyaruguru mu cyahoze ari prefegitura ya Butare mu 1994 ubu n'intara y'Amajyepfo yagaragaye mu cyumba cy'iburanisha ari mu ishati n'ikabutura yarengejeho ikoti ry'imbeho byose mu muhuzankano y'iroza iranga abagororwa n'amataratara mu maso. Humvikanye impaka ku baburanyi bombi. Uruhande rwa Dr Kabirima rwagombaga kugaragaza umubare w'abatangabuhamya bashinjura bagomba kuza mu rukiko n'uburyo bagomba gufasha ubutabera. Maitre Pascal Bimenyimana umwunganire yabwiye urukiko ko bifuza ko abakoze mu ikusanyamakuru rya gacaca n'inyangamugayo zaryo bazaza mu rukiko. Umucamanza Madame Alice Umulisa yibukije ko ikigezwa hari ugusuzuma ubujurire bw'uregwa byakozwe n'inkiko zisanzwe ibya gacaca byavuyeho. Ariko hasigara ihurizo rikomeye. Uyu mugabo araregeshwa ibimenyetso by'inyandiko zaturutse muri komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide CNRG. Uruhande rw'iregwa rukavuga ko bakusanyije ayo makuru bahari buryo ko byaba ngombwa kubumva. Ubushinjacyaha bwasabye urukiko kubifataho umwanzuro ariko busigarana kwibaza icyo batanga buhamya baza gufasha kiri hanze ya dosiye bufite. Bukavuga ko n'ibimenyetso bihari ubwabyo byose ababuranyi bombi batabigiyeho impaka ko busanga uregwa ashaka kubihungira kure. Ibimenyetso ubushinjacyaha buvuga bwana Kabirima byita ibifitirano cyangwa ibicurano abantu bicaye barabihimba bagamije kumuhamya ibyaha. Kabirima yabwiye urukiko ati genocide yabaye ari kumanywa hari abayiguyemo ariko twagize Imana hari n'abayirokotse turabatanze nk'abatangabuhamya ubushinjacyaha buti ntibakabazwe. Twifuje ko urukiko rwasubiraho ibyo byabereye ntibyashobotse. Andi makuru kuri genocide yava he hatari aho byarangiye urukiko rwanzuye ko kuri buri ruhande hazaboneka abatangabuhamya bake barasa ku ntego y'ikiburanwa. Dr Jean Damascene Kabirima uregwa ni muntu ki? Ibyangombwa bye bigaragaza ko genocide yabaye afite imyaka 20 yiga muri seminari nto ya Karubandi Butare. Araregwa ibyaha bya genocide n'ibyibasiye inyoko muntu ibunge mu karere ka Nyaruguru. Amatariki genocide yatangiriye hanaregwaho ibikorwa Kabirima avuga ko yari mu mujyi wa Kigali yasuye mukuru we w'umusirikare. Avuga ko nyuma mu kwa gatanu 1994 yavuye mu mujyi wa Kigali anyura iwabibunge ahunga akomeza muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yari Zaire y'icyo gihe. Aho naho avuga ko atahatinze yahise ahungira muri Kenya ari naho yaje gukomereza amasomo ye yo muri seminari nkuru. Nyuma Giroma ari naho yakuye impamyabumenyi y'ikirenga ya doktora muri filozofi cyangwa se icyazabwenge. Arangije kwiga yabaye umwarimu muri kaminuza muri Kenya aho yigishaga amasomo arimo na filozofi. Ibyangombwa bya Kabirima bimugaragaza muri diaspora nyarwanda iba muri Kenya. Yatawe muri yombi muri 2011 ubwo yari yaje i Kigali mu nama y'igihugu y'umushyikirano. Ku isonga yaburanishijwe n'inkiko gacaca zabunge mu 2011 ari naho avuka zimugira umwere zivuga ko ntaho yigeze agaragara mu bikorwa bya genocide ahita asubira muri Kenya ku kazi. Habayeho gusubirishamo urubanza ariko noneho bikorwa n'inteko ya Kibeho yereze Kabirima ibyaha by'ubwicanyi gusambanya abakobwa b'abatutsi no kujya mu bitero. Iyo nteko mu 2012 yahanishije uwiregura igihano cyo gufunga imyaka 19. Nibutse gusa ko mu 2012 aribwo inkiko gacaca zafunze imiryango. Icyo gihe hasigaye inteko nkeya mu gihugu zagombaga kurangiza imanza manza za gacaca Kabirima yajuririye ibihano inteko Kanombebe yaturutse ikigara bari yimuburanisha Metre Munyemana umwunganira avuga ko ibyakozwe niyo nteko byarahagahoma munwa aravuga ko aho kuguma ku byaha byajuririwe by'ubusambanyi ubwicanyi no kujya mu bitero iyo nteko yaburanishije ibindi byaha bishya n'ibyaha byo gushishikariza umugambi w'ubwicanyi bw'abana b'abatutsi bari basigaye mu murenge wa Rusenge Nyaruguru gukora urutonde rw'abatutsi bagombaga kwicwa kugenzura no kuyobora genocide n'ibindi byaha byibasiye inyoko muntu no gusambanya abana b'abakobwa b'umugoko bw'abatutsi n'ibyaha inteko Kanombebe yashyize mu cyiciro cya mbere ihanisha kabiri imigihano cy'igifungo cya Burundi y'umwihariko uruhande ruregwa rwajuririye ibihano mu rukiko rwisumbuye rwa Nyamagabe umucamanzi Nyamagabe mu 2014 yamanutse aho bikekwa ko ibyaha byabereye maze atesha agaciro ibyakozwe n'inteko Kanombebe ategeka ko bwana kabiri mahita afungurwa urubanza rukimara gusomwa kabiri mavuga ko umunsi yagasohotseho muri gereza yahuye n'igipapuro kimutegeka guhita asubiramo hari amakuru ko abacamanza babiri bamugize umwere mu rukiko rwisumbuye rwa Nyamagabe bahise birukanwa mu kazi hanashyirwaho indi nteko iburanisha Kabirima nayishimangira igihano cy'igifungo cya Burundi y'umwihariko mu bujurire bwawo mu rukiko rukuru ruhande ruregwa basaba umucamanza ko mu bimenyetso yitaho yagombye no kuzibanda kucyo Kabirima yari kigihe genocide yabaga ko yari umunyeshuri mu iseminari no yakarubanda kabihuza n'ibyaha by'ubugoma ho kumurebera mu isura ya docteur wafashwe mu 2011 akaregwa gafungwa icyo kuba urukiko rukuru narwo rwamanukaho ibyaha bikekwa ko byabereye Nyaruguru umucamanza yanzuye ko azumvira batanga buhamya mu rukiko iburanisha ritahariri ku itariki ya 20 z'uku kwezi kwa gatandatu akabagira ubusa ijwi rya Amerika ikigali
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
iwanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
iwanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Mubananya kumviriza radio ijwi rya Amerika risamiranirwa Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Umushikiranganje w'ubutare n'agataka mu Burundi yemeza ko mu minsi yavuba ikibazo cikena ry'umuyaga nkuba kigiye gutorega umuti yamara kome Manirakiza amenyesha ko igiciro cy'umuyaga nkuba kigiye kuduga agahamagarira abantu kwitegurira kuziganya umuriro mu gihe bizoshika umushikiranganje Manirakiza yabivugiye mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru ku munsi wa gatatu ku mugoroba ibindi kuri inkuru twumviriza umumenyesha makuru w'ijuru rya Amerika Eloge Wilikanez
Umushikiranganje w'ubutare agataka n'amasoko ntanga nguvu kome Manirakiza yemeza kutwigoro twose ubushikiranganje ramutwa bwakoze kugira ngo haboneke ingomero zitanga umuyaga nkuba canke uva ku mishwarara y'izuba ataco twashitseko Manirakiza ashikiriza ku bikorwa byagiye bihungabana bitewe n'ibihatari by'igihugu cyaciyemwo uwo mushikiranganje asigura ko leta y'u Burundi yafashe ingingo yo kurondera umuyaga nkuba byihuta kugira ngo ikibazo cikena ryawo gihagarare natakiringa tanga avuga ko umutugiye gutorwa vuba gose Ariko rero hari cyo mushikanganje imana yakiza dakekeranya ko
igiciro cy'umuyaga nkuba kizohinduka kizoja hejuru ariko umuyaga nkuba uboneke twebwe bene kuwukoresha twiga ubundi buhinga rero gukoresha umuyaga nkuba igihe bikenewe nta kintu tubasaba ni kuwukoresha nk'uko mukoresha amatelefone inite za telefone umuntu hazigera baraduza mukagura amakarte ugatelefona bikenewe ari umuntu ukamutelefona umuharandevu gusa ariko ntiwigura mu telefona ngo mubwire histoire yose ngo mahuganire n'umuyaga nkuba rero niko ugiye kugenda umuyaga nkuba uboneke asigare ari abawukoresha bonyene babwirizwa kwitunganya
uko kwitunganya leta yafite uko ukeneye ko kumera
murabaza mu Rwanda ngene bimeze mu Rwanda ngene bagura utuyinite ku kiko baraza kamari ku muyaga nkuba kandi muzoraba ko hatazocahinduka byinshi nta hantu hari umuyaga nkuba uzimbutse nk'i Burundi muzobaze hazogira ahantu mubaze umuyaga nkuba uzimbutse nk'i Burundi nta biri mu bituma umuyaga nkuba utaboneka
Ishirahamwe rihana inyungu z'abaguzi ya buko ntigishimiye ingingo nubwo rivuga ko umuyaga nkuba ari nkenerwa ku bw'iterambere nobele inkunzi zatwara buko
nko mu bindi bihugu nivyo amatara ashobora kuba azimbye mugabo azimbye uraje n'igiciro cy'ubuzima aho nyere muri ico gihugu ndakuba rero mu Burundi hari naho tutanganya n'abandi benshi kandi murazi yuko igihugu cacu kirango kiri mu bihugu vya nyuma bidatunze cyane ku buryo twibaza rero yuko batoheza ngo bazikurara ko handi ariko bigira ariko uravye ivyo yarayavuze twebwe biradutera makenga kandi n'ukuri ku ruhande rw'ishamba ry'abagozi ba buko ntibitunezereza ibiciro dufise uyu munsi by'amatara cyavuye kure cyane gose kubavyibuka ndibuka umushikira ngaje duhuriye ku radio yavuga ati tugomba igisata cy'amatara gihurumbigwe n'agwiza tunga haraheze imyaka 5 cyangwa irenga uyu munsi raho twari twiteze yuko ahubwo twahavuye turonka ya matara nko bayatwemereye murumva yuko avuze rero kagomba kushaka kuduza ibiciro nta kuntu twovyakira neza mu ishaho mu by'abaguzi ya buko
kugira ngo ntibandanye bibavuna nkunzi zasaba leta nyabuna kwigitunganywa gushasha gishira hamwe jidezo ritanga amatara n'amazi
ntizari bikwiye yuko ubaduza ibiciro na cyane cyane byahirwa kuduga n'akarusho twari turi tutakabonye uyu munsi ari hageze ahubwo aho basubira kuraba kandi twari twanabisaje kuva kera yuko barabe ngene ishira hamwe jidezo ritunganyijwe kugira turabe yuko amafaranga koko rikoresha rironka riyakoresha neza tutari ko turasa n'abari ko bavomera mu mugira ariko bakunda kuvuga ari budashobora kuza twibaza tuti hariho ingwane zo baziriho zingene hatunganijwe zituma iyo shira hamwe rikenera amafaranga menshi kugira ngo shobe kuzanira amatara hari haho rero tuvuga tuti ricungana baharavya abantu ko bahagwaye bakavura byo tuma umuguzi nawe atora koyo kugira ngo ayo yose dutanga nk'abaguzi tubone yuko ari mu nyungu z'umuguzi nyene bakwiye kuraba none amafaranga tutanga bakoreshwa gute
ama megawatt 200 niyo yitezwe kuzoba kwiyongera ku munyaga nkuba warusanzwe ukoreshwa mu Burundi azotangwa n'amamotera nyigitoro naco nyene gisanzwe gikenye muri kino gihe mu gihugu Eroje Urikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Radio Ijwi rya Amerika rirabashikiza ivyimviro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Mugira mwumvirizira muri intanga marara ribashikiza imigaba n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Urugamba rwo kugwanya abagwanyi baharanira Leta ya Kiislamu muri Iraq na Siria rurakomeye. Ivyo vyavuzwe n'umushikiranganji ajejwe kwivuna banse wa Amerika James Mattis mu kinyamakuru cya Amerika CBS News. Mattis avuga ko urunani rw'abasirikare mpuzamakungu bayobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakaba bajejwe kugwanya abagwanyi baharanira Leta ya Kiislamu bahinduye uburyo bagwanya uwo mugwi. Ati imbere twagwanya uwo mugwi tuwomora tukura ku mapozisiyo yawo atubu umugambi mushasha no gukikuza abo bagizi biterabwoba tukabasambura. Mattis avuga ati umugambi wacu nuko atamugwanya iyo chika ku icumu ngo asubire iwabo mu buraruko bwa Afrika n'ahandi muri Afrika, Iburaya, muri Amerika canke muri Aziya. Ntituzobemerera kubikora, ntituzobareka ngo bashire mu ngiro umugambi wabo wo gushinga Leta ya Kiislamu. Mattis yavuze ko naho umukenyuro w'uyu mugwi uharanira Leta ya Kiislamu usa n'uwahindutse atari ku buryo bagwana ntibwahindutse. Ati ntituzohagarika akigoro kacu ko gukingira imbabare, tuzokora ivyo dushoboye vyose kugira dukingire ubuzima bw'abasivile. Mattis ati nta nkeka yuko tuzotsinda urugamba rwo kugwanya abaharanira Leta ya Kiislamu, ariko yongera avuga ashimitse yuko intambara itari ku rubuga honyene ariko ko iri no mu guhindura ivyumviro vy'abantu. Mattis avuga ati dutegerezwa guhagarika ibikorwa vyabo vyo kwinjiza abagwanyi bashasha mu mugwi wabo, dutegerezwa guhagarika uburyo baronka amafaranga twiteguriye kubashengeza, kubakura ku bihugu vyose bibakingira ikibaba, tumaramaza amajambo yabo y'urwanko n'ubwicanyi. Ati umuntu wese yica abakenyezi n'abana nta kwizera canke umutima w'ubuntu abafise. Mattis ati tugiye kubambura icizwe cyose kwaragaciro canke ukwizerwa bafise. Uwo mushikiranganje Mattis yaragabishije yuko naho atamakenga bafise yuko runani rw'abasirikare bajejwe kugwanya Leta ya Kiislamu ruzotsinda, atariko hariho ukwibona nk'ibihangange mu turere bamaze gufata bita kalifate. Ati tugiye gukurikiranira hafi iyindi migwi igendira vuka, tugiye kubandanya kuremera umwansi. Ati nta gahengwe na gato dukwiye kwiha mu kugwanya uyu mwansi. Agahengwe oya, ukwizera gukomeye ego. Abajijwe ikimutuma datora agatiro mu ijoro yishuye ati nta na kimwe. James Mattis ati ahubwo ni jewe mbuzitira abandi.
Iryo ryari ijambo ry'intanga marara ry'abashikiza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Njuti mwari muduteza amatwi ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye muri uyu mwanya hano bigarukiye, tubashimiye kuba mwaduteza amatwi. Nimutangwe mu biganiro vyacu bikurikira. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.